abana baba mu ibarabara mu gisagara cha Kirundo n'abakuze basegerereza nibo bariko barirukanwa n'igipolisi. Kuri uwa kane ico gikogwa gitangura, abafashwe bari begeranirijwe ku biro vya komine ya Kirundo. Kubura umwe canke abavyeyi bose, umubano mubi hagati y'ababibarutse, ubukene mu miryango yabo hamwe n'ibikogwa bibavuna mu miryango, ni bimwe abo bana bavuga ko bibatuma baja mu ibarabara.
Je cyatumye nza mu ibarabara ni kubera tama office yapfuye mfese imyaka 9 yonyene, kandi umugabo wa umugore wa papa nyine akaba yaciye avuga ati ntiyadutonga twese chatubwa tuzagenda kwiyubakira inzu yatwenyine. Paduca turabona nyine acatangura kubimihari ngo bazogabura amatungo n'umugore. Papa acavuga ati ako bizogenda uteza ingorane tinge mubizi
na jemwe barabara nyine kubera muhira tuke bavuze bifashisha nta n'inzu bafise. Nanjye ndati no mukiro ndagusaba akazi, akazi ndagasaba akazi ndakabura.
Mama yajaga arambwira nyine kupfuma, hanyuma nyine bikogwa binyicaje nyine, kandi bana bacha baratse kunyesha ngo tugende mu muji.
Abasegereza bariko barirukanwa bagizwe ahanini n'abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga, bashinga ibirindiro kenshi imbere y'ubunywero canke y'uburiro.
Kwado kwaye mu njira kubera buturiko turangara dushaka nyine cyo dufasha hari kindi ari kuye mu byo cyo turangara dushaka itwo ifasha itwo dufasha
babyaje kunyutora mu Kirundo ngo bajye kudufasha. Simenye badufashe, simenye baduha n'icyo bataduha. Yewe n'icyo n'icyo cyari cyanzanye kubera yuko uko nza budufaranga muhira nta kati ntaki muhira ntacyo nifashishije nibereye ngaho ndi wacu
turabonetse n'amahoro tugatahane neza.
Twegereye abajejwe intwaro kugira tubaze ko hari umugambi woba utegekanirijwe abo bariko barirukanwa mu gisagara cha Kirundo. Gerard Ngabonziza, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko kwirukana abana bo mu ibarabara n'abasegerereza ari ugushira mu ngiro umugambi wa leta. Amenyesha ko bose bafise iyo baje baturuka kandi ko bategerezwa gusubirayo. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari avuga ko abantu nkabo bari mu gisagara ataco bariko barahakorera, ari ngombwa ko basubira iwabo. Abari bafashwe kuri uwa kane bashika 25, abakuze 6 n'abana 19. Urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bahavuye babarekura baca babasaba kudasubira kubabona biyerereza mu gisagara cha Kirundo. Naho hari abari bamaze kwirukanwa ndetse bagasabwa kutagaruka mu gisagara cha Kirundo, abana bo mu ibarabara n'abatamakazi basegerereza bagumye bibonekeza no kuri uwa 5 mu gisagara, ndetse hakaba n'abatari bake bari bazindukiye imbere y'ibiro by'intara gusaba ico bafungura. Komisere Jake Niji imbere arongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko igikogwa cyo kubirukana kibandanya kandi ko kitazohagarara. Abasegerereza n'abana bo mu ibarabara ntibagaragara mu ntara ya Kirundo gusa, no mu ntara za Ngozi na Kayanza ku miduga irengana canke imbere y'ubunywero n'uburiro haragaragara abantu benshi basegerereza n'abana bo mu ibarabara. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.